Abasirikare amajana atandatu b'Abarundi igihugu cyabo cyanze gutahana kuva kuri uyu wa mbere ku muhingamo bakuwe hafi y'ikibuga cy'indege cya Mogadishu bajyanwa ahitwa Masla mu karere ka gatanu gacungerewe n'ingabo z'Abarundi. Icyo kibanza bahoramwo ni kizubakwa mu ambasade y'u Burundi. Ni nacyo batahukanywe ku magenekezo ya 21 na 23 kwezi guheze barimwo. Masla naho nyene ni hafi y'umurwa mukuru Mogadishu. Hamwe mu makuru ava muri ya misoma avuga ko abasirikare batakizwe nk'ingabo z'umwe bwa Afrika nk'uko akanama kajejwe amahoro n'umutekano muri uwo muryango kari kari menyesheje ko kuva ku itariki ya mbere ku kwezi kwa gatatu batazoba bagiharurwa muri urwo rwego. Ariko kandi makuru yemeza ko umukuru w'inteko za misomo bwiwe yandikiye utwara ingabo z'Abarundi muri Somalia amusaba gusubiza abasirikare mu karere gacungerewe n'Abarundi kandi ko mu gihe bakirindiye umwanzuro wa nyuma bafatwa nk'abakiriye mu nteko z'umwe bwa Afrika. Ku ruhande rwa leta y'u Burundi icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yahaye ikiganiro cyihariye Ijwi rya Amerika maze avuga icyo Burundi bunenga ingingo y'akanama kajejwe amahoro n'umutekano mu mwe bwa Afrika.
Iyo ni ingingo twe twashimiye kuko bishyiye ku birimo inama y'abakuru b'ibihugu yari bari mu Uganda aho twumvikanye yuko ingabo nibyo igihumbi muga icyo gihumbi s'ingabo z'Abarundi gusa n'ingabo mike y'ingabo yose iri muri Somalia ko icyo gihumbi boca bagenda baragaba ingene ingabo ziri zingana kugira ngo icyo gihumbi kigabanganywe mu bihugu byose bifite ingabo muri Somalia. Mugabo iyo ngingo yaje ikandamiza Burundi kandi gishyira hamwe muri iyo nama twa twari kumwe twibwi rero twayibonye nk'itangaro. Umugabo ni bisanzwe kubera turazi impamvu y'ababigira wari wa mutego gukwerekana yuko leta y'u Burundi itashyigikiye ingabo zayo hanyuma bakiyumvira kuza gutembagaza ubutegetsi. Urazi ko ariko biyumvira abiyumvira yuko hashobora kuba bya bundi byo guhindurika ubutegetsi ku nguvu mu Burundi ntibigikunda.
Abo biyumvira ibyo leta y'u Burundi yemeza ko ibazi
abatanga uburyo bw'izo ngabo murazi ko bahereye kera abanyaburaya abagwanya igihugu murazi ko bamwe kuva kera ingabo zaje zitaraza bamwe babigiye uko kugira ngo bacanishe mu bwa mbere Abarundi bwa kabiri babone yuko leta y'u Burundi idashobora guhagarika ingabo zayo. Ni byinshi rero cyane cyane abifuje yuko u Burundi babugira ikibare cyabo hanyuma basanga ubutegetsi burafashe igihugu cyane cyane burakingira ubwigenge bw'igihugu byarabagoye cyane cyane kubyumva bati none abantu ko twaciye mu nzira no mu byatsi tubaburabuza uno munsi twoca hehe bashafatarenze kugira ngo bateranye Abarundi biciye muri izo ngabo z'u Burundi bamwe yuko twishe imiryango bahora baronka iki n'iki. Mugabo ibyo nabyo turabizi n'ibyo byifatamo bakaba babona yuko Abarundi atatu bakimaze hariya twebwe ntitwitaye dusubiye mu rugo. Mugabo tutacanye
imbere yuko bataha bwana sindimwo ntakana kwigarukanwa ry'abasirikare b'Abarundi rizotuma habagahaze mu kigega cya leta
gihengere cyamaho ingorane zizoba kubera zo ari umuhini mushasha. Mugabo umenye yuko imbere yuko ibi bya Somalia bibaho Abarundi barabaho kandi atangabuzi yihariye Abarundi babaho kandi atanzahabu kibu turaronka ataterrari tumaze kuronka virusi twarabayemo barihinda cyane biyumvira yuko tusaronse imfashanyo y'abanyaburaya Uburundi buzosha bupfa. Mugabo Burundi bwarabayeho kandi urabona ko imyaka twigenze uno munsi rero bakavuga bati amahe y'abazungu mutuyakura muri izo ngabo niyo dukoresha mu gihugu mu kubigira ibyo babazi yuko reka turabe nyine Burundi tushobora kumara agaciro bacafata muri izo nzira bene izo.
Burundi bwari bwahawe itegeko ryo gutahukana abasirikare igihumbi imbere y'itariki ya nyuma y'ukwezi kwa kabiri guheze ariko bwakuye muri ya misoma batarenga amajana ane. Burundi bwarungitse abasirikare barenga ibihumbi bitanu muri Somalia kugwanya intagondwa za Al-Shabab kuva mu mwaka w'2007 bari kumwe n'abandi bagera ku bihumbi 17 bava mu bihugu bya Ethiopia, Uganda, Kenya hamwe na Djibouti. Eroje Ulikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.